muri iyo ngingo abashinga amateka y'ibihugu bya Buraya bavuga ko batewe impungenge n'uko ibijyanye n'agateka kazina muntu byifashe mu Burundi bagasaba ko bagahungabanya bafatirwa ibihano ariko habanje kuba amatohoza yigenga inama ashinga amateka y'umwe bwa Buraya isaba abategetsi b'u Burundi kwemera gufashanya n'umugwi wabo ni utohoza ku mabi yabaye kuva mwaka 2015 bakanemera irungikwa rya polisi mu gihugu nk'uko ingingo ya 23 y'akanama ka ONU kagenerwa amahoro n'umutekano yabisaze Mujawa bashinga amateka bahurije ko harimo kwibihano byafatiwe leta y'u Burundi byo kugira imfashanyo byogumizwaho twashimye kumenya ingene umugambwe Sende David duri ku butegetsi wa kiringiringo maze tubibaza ibahise ndayishimiye umunyamabanga mukuru wawo
none ko badutaye twarapfuye abarundi nababwiye turigaya twamenyereye gusega ngo mpa mbere kuko natwe tutavuga dutange be murazi burya ko abanyaburaya tubafasha kumenya ingane bo babaye kuturusha ni kubera iki aribo bitaye muri ibi bintu twagiyemo bakaza gufasha abantu bate bagaza gutegetswa bakabafasha none bumva bashakira neza u Burundi niba bavuga ngo komitaho ibihano ibihano tubirimo tumaze mw'iminsi none twarapfuye kandi rero icyo ndabikundira abantu barakwanga imana ikagukunda je ndavuze nk'ingene ikirere cyatugendeye neza umwaka imana yaravuze iti bajya bakira icobo reka nanze ndabakire icango jewe mpara ndonka umwanya wo kubwira abanyaburaya bafise umutwe nk'uwo dufite bafise ubwenge nk'uwo dufite ikirazira yuko batugaya ku metero umenga turi bijuje none bo batejwe imbere nande reka rero abarundi ndabahanura bareke kuzera inzu kuko bajya abanyaburaya nabo burya barabaye aboro mugatwe tugacara ubabaze zotera imbere kuko abanyaburaya bataduhaye nibaduha amahoro bareke guha ibigwanisho abagizi ba nabi mu Burundi twebwe turonye amahoro gusa nta kindi dukeneye kuko za mahoro zose turamifisa
mugaba batavuganwa n'ubutegetsi nka cyatsinzi b'Imana ari muri bake bagumye hagati mu gihugu basanga leta itari ikwiye kubandanya yidogera umwe bwa Buraya n'ubwo ibihano ata Murundi yabyishimira
ka Murundi birababaje kubona abahora badufasha bakuramo akarenge mugabo igihugu kanaka gisinye amasezerano ahurikiyemo ibindi bihugu ahurikiyemo amashyirahamwe mpuzamakungu hariho ibyo gisabwa kubahiriza kugira ngo giheze kirondere za nyungu aho rero ni ikibazo gihagaze mwarumvikanye ko imfashanyo yawe izoboneka wubahirije agateka kazi na muntu mu gihugu cyawe demokrasi mu gihugu n'ibindi byinshi bisabwa ugaheza ukabirengako nanubu twubata kwibira ko ngo ikosa nibo canke niturabe abategetsi b'u Burundi ko aribo batuma igihugu cyacu gihari ku ivumbi uri Umurundi uzoja kuvuga i Buraya ngo ibyo bavuga byose barabeshya bivugwa n'abarundi habura abarundi hapfa abarundi hapfunzwa abarundi hahunga abarundi umuzungu yurika kubivuga gute ko mwavuga mu kiboni ngo urupfu n'imfane birajana abo bazungu ntitubakure ko isako n'ibitutsi tubanze turaba baduserukira icyo bariko barakora kugira ngo ayo mahera twategeza kuronka cyaroma
inda yuko ayo mahera aboneka ndayishimiye asanga abarundi badakwiye guterwa umutima uhagaze n'ibihano by'ibihugu bya Buraya
je mwanda abwira nti nk'umunsi nawe mworo nk'ubatungira bajya abantu bagira iterabwoba muri Siriya biwanyu uwo batunga ntimwoneze mugamweze muratunga mugatanga amahera ku bantu baje kwica abanyagihugu b'abarundi mugabo je ndazi neza yuko nta mvura idahita ngira ndemesha abarundi kandi turime ntacyo tuzoba imana turi kumwe kuko kujya bari natwe bijya tuzobiba hari naho mbere twabasiga kuko wowe ndiko ndabiraba batera basubira inyuma natwe batera tuje imbere hari n'igihe baza konona ibihugu byacu kugira batere imbere none mwarabonye 2025 nta miduga y'amadarapo menshi mwabonye igumi yere yari mwabazungu nani bari barosakaza erego barashomye bashaka ko Burundi tugira amagume kugira bace bahakaza abana babo abarundi nirukanuye hari abaheze kuba kwita bahejeje kubaka amabarabara bahejeje kubaka amashuri nimuze twiyubakira rasi ibitaro hanyuma dushaka guhingura n'ibintu byacu u Burundi buratunze bariko badusamaza kugira ngo ntiduze dupfe tunezererewe iby'Imana yaduhaye je ndazi neza yuko atangwa n'imwe tuzogera mu gihugu ntimwiyeburere kuko bajya iyo baturemo
iyi ngingo y'abashinga amateka b'umwe bwa Buraya ije ikurikira ikiganiro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu gita hagati y'akazi na muntu FDH cyasohotse mu ntango z'indwi kivuga ko ibintu biguma byunyuka mu Burundi kuva mu mwaka 2015 nubwo biri uko biboneka ko ni shaka umutima injyane atanga ikenya gikoreshejwe intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afurika yo hagati azogendera u Burundi ku itariki 8 z'uku kwezi gushika kuri 13 François Rantenifal azobona n'abategetsi b'igihugu bavugana ku byotuma u Burundi butekana kurusha bukaniteza imbere mu ndwi zanaho bitekanijwe ko Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi agaruka i Bujumbura Eroje Wikaneza Bujumbura iruja Amerika